Kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vyo numwanya.
Ntabo rero bagira bati kumbure CS no ushobora gukoresha bijya by'impapuro z'ubu cyo kimira ko ari ubwenge buke kuko ntaho bigwanya na gatonya kwemera kwabo ntaho bigwanya imana na gatonya.
Uyu ni Patiri Liboire Kagabo no muhinga mu vyiyumviro vy'abantu filosofi avuga ko abantu bakwiye gutandukanya ivy'ukwemera kwabo n'ubundi bumenyi butandukanye harimo nk'ubuvuzi. Turabigaruka ko mu kiganiro c'abanyedini muri hafi ya maradio yanyu. Ako munkundire mbanze ndabwire mwe make ko bakuri ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika bashigikiye jo kandidature y'umushikiranganje Jeje Migenderanire n'u Rwanda n'ayandi makungu Louise mushiki wabo mugambi wo kurongora ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa UEF mu mfunyapfunyo nk'uko amakuru ava mu madiplomate yabibwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Madame Louise mushiki wabo w'imyaka 57 yatanguye kwiyamamariza ico kibanza kuva mu kwezi guheze. Iyo ngingo yo gushigikira kandidature yiwe yafatiwe mu nama yahuje abo bakuru b'ibihugu ku murwa mukuru wa Mauritania nk'uko yashikirijwe n'umwe mu bashikiranganje imigenderanire aserukira igihugu kiri muri iryo shyirahamwe OIF. AFP itavuza amazina, ishami OIF rigizwe n'ibihugu 84 hamwe n'abarorerezi. Manda y'umunyamabanga mukuru waryo w'ubu Michael Jean w'imyaka 60 akomoka muri Canada afise amamuko muri Haiti n'umunye Canada yuko afise amamuko muri Haiti muri antunga izonga indangirana n'ukwezi kwa 10. Igihugu cha Canada cavuze ko kizomushigikira kugira ngo yitoreze iyindi manda ya kabiri. Ni mu gihe Ufaransa bwo bushigikiye Louise mushiki wabo w'u Rwanda byumvikana ko amahirwe menshi ari ku ruhande rwiwe. Inyuma yaho leta ya Uganda yemereje kunwa mungu itekwa mungu windwi twara idusozereye itegeko ritoza makori kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi nka WhatsApp, Twitter hamwe na Facebook n'izindi. Abashikirizwa manza b'Abaganda ejo kwa mbere bavuze ko biteguriye kurwanya iryo tegeko. Iryo tegeko rishasha ritomura ko umuntu wese akoresha izo mbuga haba mu gusangira ivyumviro, guhanahana makuru canke ukwiryohera ategerezwa kuzokwama ari amadorari abiri ku kwezi. Ibitangaza makuru vyo muri Uganda bivuga ko iryo tegeko rikimara gushirwa mu ngiro mu mpera zindwi twara idusozereye Abaganda batari bake batashoboye gukoresha izo mbuga. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu kwezi kwa gatanu yari yasiguye ko iryo tegeko rikaramuka ryemejwe rizofasha bikomeye kurwanya urusaku, ibinyoma vyuzuye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ubundi bugizi bwa nabi. Ariko ku bandi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta babona ko iryo tegeko ritoza amakori kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi atakindirije gukora atari ukubazivya no kubabuza gushikiriza ivyiyumviro vyabo bitandukanye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumvira mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com aho mukatwumva ho muri ku isi yose nimba mufite ka internet. Turi na kuri Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahikaza makomune atatu y'intara ya Kirundo mu gihugu cyo Burundi yarasigaye atagira umuyaga nkuba agiye kuronswa. Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu bagiye kuronka uyo muyaga nkuba kuca biteza imbere. Nabo bati ahubwo mwari mwaradutebeje. Muravyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi.
Ama komine ya Busoni, Gitobe na Bwambarangwe niyo yarasigaye atagira umuyagankuba mu makomine indwi agize intara ya Kirundo. Vuba cyane ayo makomine agiye kwakirizwa. Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Mugabo hari indi migambi isanzwe yategekanijwe na leta, iyo migambi ikaba mbere iriko iraja no mu ngiro. Aha tuvuga ngo mugambi n'imwe yamuvuze ko gushikiriza amatara ku bene gihugu batayafise. Atuwa chani chane makomine ya Busoni, kumine Bwambarangwe na kumine ya Gitobe. Chadini mizawe ni juhu guko umugambi wa umba kwa ruwavu kugira ngo abakozi bagira baze gukora n'ibikoresho bipatwe neza.
Abanyagihugu bo mu bice byo mu gihugu hagati bagiye kuronswa uyu muyagankuba bavuga ko bagiye kuruhuka. Aba n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Gatare muri komine ya Busoni
ari nk'igare ricitse twarinda kujya mu Kirundo. Ari ikintu cyose gisaba yuko giteranwa twajya mu Kirundo. Ari ikintu gikenewe cy'umuriro, umuntu avuga ati iki cyari gikenewe kugira ngo tugifatanye cyari mu Kirundo. Ibintu byo kubika abijya bintu usanga byori muri firigo hari mu Kirundo. Umva rero na cyane cyane ibyo nibyo twari tubura ko bigiye kuza ngaha, na cyane cyane abanyabusoni turishimye
kuri twe gabanya busoni ga muri Gatare yo tugira kamaro kesi cyane gose kuko hari ibintu byinshi duhomba kuko urabona kuvaga kugira mu Kirundo ni rugendo rurerure. Hari rero badashoboye ariko afite ibyiyumviro byo kugira ngo bakore ibintu ngaha bifite gukoreshwa n'umuriro, bisha bituma rero hari byinshi kugira duhomba cyane. Tubonye rero uyu muriro uje ko bagiye batugura kuzoza ahubwo baranateje.
Icyo basabwa n'abajeje intwaro ni gukoresha umuyaga nkuba mu kwiteza imbere gusumba buramatari w'intara ya Kirundo.
Bitabire kandi no kuzogura ama konteri kugira ngo baronke amayaga nkuba amatara bibafashe mu kwiteza imbere kuko uburimi dukora ahanini tutabuze amayaga nkuba kugira ngo tuze turahingura ibyo twimbuye, naho nyine ntidushobora gutera imbere kandi izo nadufasha no mu gutera mu kwiteza imbere kugira ngo ntidutungwe n'uburimi gusa.
Benshi mu banyagihugu bo ku gasoko ka Gatare bavuga ko bamaze kwiyumvira imigambi burangura
amatara nkuba arinzaza nkaje nkubo nk'umugambi vise noca nkora umugambi wo kugorora ama kositime n'aya magoti yayo nkuko amaze no gushika zashobora no gukora umwuga wo kogosha.
Amaze gushika amaze kuyaduha kintu twokora urashaka kudandaza amafera bito agasohoka kwera ibintu byo gusudira bica byoroha kadandaza bya byuma bijyanye n'amafera bito by'amatiri bigasohoka.
Yamara muri bo hari abafise imitahe yo kurangura iyo migambi, hari n'abatagira iyo mitahe basaba gushigikirwa.
Twe twobasaba ko twokumvikana bakagira ikigega kugira ngo baduhe imitahe dukoreshe hanyuma tuze turaharwa natwe turonka karusho, hanyuma ibintu by'ubushomeri ibintu byo kwirirwa ku marigara ta kintu turimo turakora bigabana.
Icyo twobasaba gikuru cya mbere cyo bamwe ni uko baduha nk'ayo matara tukaza turariha nka bukebuke. Icyo twobasaba natwe tuba dufite amafaranga yo guhita turi canke nk'uko yaje ari imfashanyo bakayade huko nyene mugaha tukagira iki tukaronka ayo matara ngaha mu Gatare. Ego nibyo biba byiza cyane,
tusaba amatara gusa ko yo ibisigaye by'intererano cyoza biteze.
Abageje intwaro bahimiriza abanyagihugu kwibumbira mu mashyirahamwe kugira buzuzanye mu migambi y'iterambere. Muri uwo mugambi wo gukwiragiza amatara mu banyagihugu uduce turenga ku 30 two mu gihugu hagati tuzokwakirizwa mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze haca koregwa na mugenzi wiwe Claude Ganza Munyamagana mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi atubwira ivyo abatanzania batwara ibikamyo binumbira aho babiparika barindiriye gupakurura imizigo bazana ni hafi y'umupaka munini ugabura ibisagara vya Rubavu na Goma. Basigura yuko badafise amazi kandi naho bituma atari kirenga. Reka Jean-Claude Ganza Munyamagana aje kumurira ibino nkuru.
Abashoferi b'amakamyo manini bavana imizigo muri Tanzania bayizanye mu Rwanda bavuga ko babaho bahangayitse iyo bageze igisenyi mu mujyi wa Rubavu. Aparika mu modoka yabo muri metero nka 200 uvuye ku mupaka munini w'Abanyarwanda na Congo. Ntabwo hatunganyijwe, biboneka ko hatataganyijwe iki gikorwa. Iyo hageze usanga batekera hanze akaba ari naho barira, bavoma amazi y'ikiyaga cya Kivu, ariko bavuga ko ari amabura kindi.
Hali kama hii hapa hakuna sehemu ya kujificha kwa mvua wala jua, ni hatari kiujumla. Hapa hatuna huduma ya chakula,
hamna. Ngose muri rusangi haragoye. Hawo kwikinga imvura cyangwa izuba. Ntaho bacuruza ibyo kurya, umuntu arwaye mu ijoro ntiyabonaho yivuze. Turasaba ko na hano hatunganywa nk'uko byakozwe ahandi. Icyangugo mu mujyi wa Kamembe nta kibazo gihari, kurutuma naho ni hazima rwose, hari n'amacumba ahendutse ku buryo hamaru n'ukwezi cyangwa abiri. Muri rusangi turashaka ko habore iki byibanze duhereye ku macumbi, ibyo kurya n'amazi. Hano nta bihari. Imana niyo yonyine tubeshejeho siko zibitangaza naho ubundi nta bungiro dufite.
Mwenyezi Mungu atarusha balaa lake, hatuna sehemu kukimbilia sisi hapa.
Munsi igiti kinini kiri ku nkengero y'aho baparika, hari akazu k'irema rifashe ku giti kinini n'umukingo bihari. Niko abaherekeza abashoferi biberamo mu gihe bategereje ko bavigoma gupakurura imizigo yambuka. Umwe mu baganire n'ijwi rya Amerika ati
kama kaja mtu anakamteka tunatandika
na iyo hari mufite gakeka turasaza tukaryama. Nukubaho mu mihangayiko kuko imvura iguye ntituryama. Tuba tugize ibyago ni uguhaguruka tukareba ko ibyo kurya byacu nk'ifu bitanyagirwa. Kandi hari abamara hano kwezi icyumweru se biterwa n'igihe umushoferi azategereza mbere yo gupakurura. Aba bashoferi kandi basaba Leta y'u Rwanda kubaka amadepo manini ku buryo bajya bahagira bagapakurura bagasubirayo, ba nyiri imizigo bakajya bayisanga ku madepo. Ariko abashoferi bo bigendeye kuko gutinda bibahenda.
Ukiuliza rumu hapa, shamble moja unaambiwa labda 10,000 franga kwa kidereva ni pesa nyingi.
Icyumba kimwe baguca amafaranga 10,000 ni menshi cyane ku mushoferi. Gushobora kumara hano iminsi 3 kugera kuri 5 cyangwa irenga. Ni menshi tutabishenye ntitwayabona. Nibyo kurya turabyitwarira. Ntubona ko ifu yamenetse hano hasi se tumaze kurya. Ibyo buzima tubayemo.
Chakula tayari. Unaona bwana. Hayo ndio maisha ya kidereva tunayoishi.
Ubuyobozi bw'akarere bavuga ko aho baparika ubu hateganyirijwe ibindi, ari nayo mpamvu nta bikorwa remezo bikwiye byahubatswe. Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Mu by'ukuri ni parikingi y'agateganyo igihe gito. Aho kubirebana n'amacumbi, uyu mujyi wacu ufite za hoteli, hari za guest house, hari za lodges hafi ndetse yaho ngaho. Tuhora tubasaba yuko bakoresha ayo macumbi abegereye kuruta uko twahubaka. Ni ahantu rero ubona ko ari mu mujyi, bashobora igihe icyo ari cyo cyose kubona icumbi mu buryo bworoshye ndetse n'ifunguro. Ubwiherero burahari, ni mobile toilets zihari. Icyo ubu ngubu turimo dushaka kuhashyira ahubwo ni za dushe ndetse n'amazi, babandi basigara ku modoka bashobora kwifashisha. Gutangira mu cyumweru gitaha, ibyo bikorwa bijyanye no kwageza ayo mazi meza byo biraba bitangiye. Ni ibikorwa urumva nabyo by'igihe gitoya ariko bikwiye.
Ubuyobozi bw'aka karere kandi buvuga ko ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda hari gahunda yo gukorana n'abashoramari, hakubakwa amadepo manini yabasha kwakira imizigo yose iva muri Tanzania n'ahandi. Ni ibintu ariko bishobora kuzatinda kuko aka karere kavuga ko mu nyewe y'imari y'umwaka utaha aribwo hazashakwa amafaranga make y'ingurane ku batuye hateganyijwe kubaka ububiko. Buvuga kandi ko bwatangiye kuganira n'abashoramari kugira ngo bagurire bamwe mu batuye mu murenge wa Rugerero ahateganyijwe iki gikorwa. Nta gihe nyacyo ubuyobozi butangaza ko parikingi cyangwa ayo madepo byaba byarangije kubakwa bigatangira gukoreshwa. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio ya Amerika.
Claude Ganza Munyamagana arakenuye amakuru yo mu mpunzi. Duhereye mu ikambi Murongo iri mu karere ka Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'Abarundi zahungiye ngaho zivuga yuko zihangayikishijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka yo gutwara abarwayi ku bitaro, gutyo bakikora ku nderuzo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedasengabo.
Impunzi z'Abarundi ziri muri inkambi y'Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka ya ambulance muri iyi nkambi. Kubera iki kibazo, usangiza impunzi z'Abarundi zifashisha ingobyi gakondo mu guheka abarwayi zibavanye mu nkambi zibajyanye ku kigo nderabuzima cya Katarukuru, ahabari za ambulance zijyana abarwayi i Baraka.
Ambulance umwanya tuyikenereye ntituyironka, abantu tubatekera mu musagatera hagize uburemba, tumutekera mu musagatera tukamujyana ku buvuzi. Iyo bari ni kintu cy'ibirometero nka bitatu kugira tumushikane ari mu musagatera, tumushikayo yarembye na gose karibu ngo adenduke. Mwarimo kwe kutubariza igituma bimeze uko ko baduhimbye, tumenye uwundi mwanzuro dufata.
Hari umuntu se wari wagwarirangaha ngo mujyaniriye umusegetera
umwe babiri? Ngira ni uko tudavisa amakamera ngo tubikamere tubibereke. Ahubwo ujye urembye wese ubu tumujana mumusegetera kumushikana aho bavurira.
Iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa muri iyi nkambi kiyongera no kuba ivuriro ryari risanzwe muri iyi nkambi ryari muriwe mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi y'umurongwe, ndore ko kubera urugendo izi mpunzi zikora kugira ngo zigere kuri ibyo bitaro hari umwana weruka kwitabira Imana mu nzira bamuhetse mu ngo by'isakenda z'ijoro
bamuvanye mu nkambi saha 9 z'ijoro mu bida kwivuriro baranka kutugurwa twadodora ahe tumaniho uguruye cyadusubatwa ati umukemwa ko gutumwana yarembye tumutware ibara tugeze ngaho tumwana wanyu yakikaye ngo twagiye kure nimusimba mu ikambi kamudugana no ku ikambi tutosaba ni kwambya tubisuza mu ikambi ko ndi umuntu umwana umwana yarembye tujya kumutefu twadodora ku cyoferi tunambya twa umuntu kwa muganga ageze kuramirewe nabi bakadufasha hakigeka umuntu anabatararemba cyane
surusobe rw'ibibazo by'ubuvuzi bugaragara muri inkambi y'umurongo byonyine ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kutagira uburuhukiro bwo gushiramo imirambo mbere yo kwishingurwa
urabona mbere umuntu yarapfa bakamushikira mu buruhukiro akazovari mu isanduku bagenda kumuha ariko bari kumubara umuntu arabafata akamujyana mu mahangari urabona ko mu mahangari hari abantu benshi abana ni benshi abana kugukujya muntu atabaringaniye kandi yabaze gupfa abantu bashobora kubona kurira ingorane zo kurwara ugasanga gasafuriya karinga umupfu nabaringa.
Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi y'umurongo bwana Nyanzira Felix avuga yuko iki kibazo cy'imodoka ya ambulance bakigejeje mu ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri ASEP.
Ambulance tuguma dusaba dukuma amashi ariko nabwo turabona ko ambulance iguma mu nkambi kugira ngo idufashe mu bantu bagwaye.
Murababwira bakabwira gute
batubwira ngo nitegeko nkuko batugutone ba iyo bari bidiplasa avec les pieux bakaza ikubitaro nakwibwe abari fije tukore nkuko abikora nabo nyene babwira yuko dusa kumenyera nkuko twari wacu kuko tugiye kugira ubuzima bwo kwitegemera
muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 5,000 ishyirahamwe rya ASEP gifuza yuko ibikorwa birimo amashuri ubuvuzi ndetse n'isoko byahuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ndore ko ivuriro ryari risanzwe mu nkambi n'isoko ubu bibarizwa hanze y'inkambi ndetse ngabwo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ubu naho ni kiyago cy'abanyedini aho ino munsi tubandanye ikiganiro kivuga ibijanye no kugwa no kunywanisha ubumenyi no kwizera Imana ivyo birakunda no munsi mu gice cya kabiri duhagarara cyane ku bijanye n'ubuhinga bwo kuvura hamwe n'uko kwemera kw'abatandukanye. Diane Ndonse iBujumbura no munsi uri kumwe nande.
Ego Diane ni nahazwe n'ubunyene abatumire ni babandi turi kumwe n'umuganga w'umuhinga mu gukora abantu akaba n'umwigisha muri kaminuza y'Uburundi Richard Karayuba turabaramukije.
Baramutse.
Turamukije na Patiri Ribois Kagabo nawe ne yigisha muri kaminuza y'Uburundi hamwe no mu seminari nkuru y'Ibujumbura.
Baramutse neza.
Ego Sheikh Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi mukora no mu gisata cindero namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije turamutse n'abatukurikira.
Ndamukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika. Tubandanya ikiganiro kivuga ko kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu Mana. Nibutse ko mu gice cya mbere twahagaze ku ntangamarara y'ukuntu ukwemera gushobora kubana n'ubumenyi umuntu afise atagikumira ikindi. Aho bano bahinga mu bushakashatsi batubwiye ko ataco ubushakashatsi bwerekana nka gishasha kitari mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turahagarara cyane ku bumenyi mu gisata cy'ubuvuzi hamwe no kwemera Imana. Patiri Ribois Kagabo nk'umuhinga muri filozofi mutangure muducire ku mayange ukwemera ko mu Mana hamwe n'ubumenyi buva ku bushakashatsi bukogwa n'ikiye kiza imbere y'ikindi.
Mu by'ukuri ntagi tambuka ikindi kiretse gusa ko twebwe twemera tuvuze ko ijambo ry'Imana ari ryo biri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira. Nubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bufasha gusigura cyangwa bugenda bufasha kwibaza kubandanya ibibazo mugabo n'ubumenyi bwabyo abantu bamwe bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'Imana nayo ryabisiguye bageze bakaraba ingene baza barabyumvikanisha.
Ntagikwiye kuja kandi hejuru y'ikindi
ni ukwemera kwacu ni ukukwizigira kwacu ni jambo ry'Imana ibyo biri imbere ibyo biri imbere
reka tugaruke ku muhinga muvuzi mu gisata cyo kubaga Karayuba Richard umusanzwe muri no mu témoin de Jéhovah ego bavuga ko abatémoin de Jéhovah batemera guterwa amaraso kandi mwebwe mu gisata cyanyu mu byo musanzwe mukora harimo ukubatera amaraso mwebwe ibyo mubikora gute
urakoze cyane
ego
je ndo mu témoin de Jéhovah mu témoin de Jéhovah no kuvuga yuko nemeye gukurikiza amategeko y'Imana yo sintakuyemo nitegeko narimwe niko kwizera kuko iyo umuntu yizera hanyuma agasobanura amategeko y'Imana abari mu kirisa ameze ngo iki wa feke bamwe bavuga feke
abadakwije
ibisabwa rero kugira ngo kwize ibisabwa Imana irafise ibyo yadutegekanirije abakoresha Bibiliya urabona yuko igihe Imana yari mu muntu yamuhaye amategeko kandi umunsi umuntu yarenze amategeko y'Imana yaciye agirande yaciye yirukanwa mu itongo Imana yamuteguriye Bibiliya ivuga yuko Imana yaturemanye ubwenge kugeza aho tuzokwama turiko turungura ubwenge gushika ibihe bidahera niko Bibiliya ibivuga mu musiguzi
ego reka ndabasubize inyuma gatoyi
navuze rero ku kibazo cy'amaraso
ego
kuko ndabona yuko ari cyo kiri kikuraje ishinga jewe rero ndumushirije kandi ndabaga abagwayi b'ubwoko bwose baba batemwe nduje Jehova baba batara batemwe nduje Jehova hari abagwayi benshi baza bakubarira urabona ko ubu ingwara nyinshi zaduse hari sida hari ama hepatite hari ibyo byose abagwayi baza akakubarira ngo je uzombaga ariko ntuzondera amaraso sindinda kumubaza ngo uri umutemwe cyangwa ndi umutemwe kuko abatemwe bobo iyo baje kukuraba nicyo cyambere bagusaba ariko abandi ntibabikubwira bakubarira gusa ngo ntuzongera amaraso twebwe rero ku buhinga bwacu mu buryo dukora medicine yarateye imbere cyane kugezaho ama operation menshi tugira adakeneye amaraso turabaga inyingo ndabaga prostate ni operation akenshi ikunda gusenya kuva amaraso ariko nta probleme tugira rero abatemwe iyo baje kwa muganga kubera yuko bambajije icyo kibazo cy'abatemwe specifically baraganira na muganga akamubwira docteur je ndafise ukwizera nagomba ndagusabe uzombage udakoresheje amaraso jewe rero nkora iki ndagenda nkaraba ekipe y'abaganga basinziriza abagwayi abo bita abanesthesiste reanimateur tukaraba dosiye y'umugwayi hanyuma tukumvikana ingene tuzomuvura tudakoresheje amaraso muri pratique yanjye cyangwa mu kazi nkoze iyo myaka yose navuga yuko bihora bigenda neza
yego ndabona ashe
harana je nagira mu rwanda mu gasi nzenya ngarukana kwantu gatonya ikibazo bagivuga ati mbega hagati y'ubuhinga cyangwa ubushakashatsi ubumenyi no kwizera cyangwa kwemera hazi ikizimbere ni gike turetse no kuvuga ngo kwizera cyangwa kwizera Imana kuko hari abantu bwo ntibizera Imana mugabo afite ikintu bizera ibintu byinshi ubenye ko turavuga urumvizeye ninge ne docteur Karayuba yereko aravuganye kwizera rero nibaza ko bizimbere kuko turiko turaraba uwa mbere yatangiye kubaga umutima muri America tayi nashiragiyemo byavuye ku kwizera bwa ati none umuntu ariko arapfa ndamubona nogira gute niho ne ko nabwanye kwizera biraza imbere kandi bigatuma rero nubwo bumenye butera imbere cyane gose gusumba n'ukuri kandi abantu bafise abashakashatsi abenshi bariko baraje mu kwemera Imana bakabyinya bakavuga ati tubona ko twataye igihe mu kwani dukora ibintu tugira kwemera Imana kugira ngo babone hahani novuga ivomo ry'ubwo bumenyi aho buri kuko burafise iryo vomo ariko barakuramo nta rimwe vomo ihagaze ngaha acamye yuko kuja aturi uri kuragenda imakamba uteza kuja mu kuryo cyangwa kuja mu kubanfu hariho rero ukuntu intumbero iba ifise nta cyane cyane kujya no buvuzi rero nuko Imana izi imbere y'ibintu byose nuko nabize mu ntango
turabandanya ikiganiro muganga Karayuba Richard mwavuze ko mu kazi musanzwe mukora ko kubaga abantu mutemera ibyo gutera amaraso bivuye ku kwizera kwanyu mbega tukovuga ko ari ubushakashatsi butaratera imbere ngo buje ku rugero rwo guhuza n'ibyo Imana yashizeho nk'uko mwamye mubivuga
urabona amaraso ni science hariho science yitwa hematologie ni science kugeza ubu abahinga baba hematologiste cyangwa hematologue tubivuze mu rurimi rw'igifaransa aba hematologue
ni siyansi kugeza ubu ntibarametriza cyangwa ntibaramenya neza ikibazo cyerekeye amaraso baracagira bwa bushakashatsi ariko uravuga kanya
kugira abahambye ibijanye
kugira ngo batahure ibintu bimwe bimwe kubera iki ndaguha example urashobora gutransfer umurwayi kwa amaraso wiyumvira yuko ni meme group ni meme factory regis aya na mafactory atuma amaraso aba compatible ugize compatibility ukasanga ni sawa wayatera umurwayi agacagira hareje hano nyene no kuvuga yuko hari ibintu bimwe tutaratahura muri iyo science abashakashatsi rero babandanya bagerageza gutahura buhoro buhoro kandi medicine yaragize yarateye intambwe ikomeye kubera yuko ibintu byinshi baragerageza kubitahura ariko hari aho batarashika
yego nubwo ibintu mwavuze ko bigenda neza ubumenyi bugenda butera imbere bukagenda bumenya ko ukwemera bwa bundi ariko kwatanguye ariko bari bakwiye gukurikiza ko hagataho ko ata abantu bagiye baragira bivuye kuri izo ngorane zo kwizera bisanga ari icyo batakaje cyangwa ari
icyo muri cyo no kongera ko twebwe muri Eglise Gatolika dukurikira Bibiliya kandi Bibiliya yose twebwe nitwe dufise ibitabo byose twemera nta na kimwe kivamo kandi n'ibirimo byose turabyemera kandi tukarondera kubikurikiza mwe kuri icyo kibazo cerekeye iby'ubumenyi n'ukwizera na Eglise Gatolika yagiye baca mu ntambwe nyinshi ubwa mbere miti ukwizera ukwemera kwacu niko gutegerezwa guhinzira n'iby'ubumenyi ariko ubu novuga yuko aho tugeze ataraho neza Eklezia Katolika twebe turemera yuko abumenyi bwa mbere hoho bashobora kudufasha byinshi kumenya byinshi bidufasha gusobanura n'ibyo Imana yavuze kandi tukabona neza yuko biri twane tubivuga no ngaha ibyo ubumenyi buzana biri mu byo mugabira n'Imana yaduhaye yahaye abantu kugira ngo bashobore kuyimenya kugira bashobore kuyimenya byose bijya muri iyo nzira yo kuyimenya mu kwemera kwacu rero turemera izo ntambwe tukabona yuko izo ntambwe zifasha ukwizera n'ukwemera nako nyine gutera kuja imbere kumenya Imana gusumba
ego ndega nk'abantu batajya kwa muganga bakavuga ko Imana ishobora kubakiriza muhira cyangwa ibintu bimwe bimwe bavuga bati ntitwokurira indege kubera ko indege isaba yuko umuntu agira passport bati ntitwoca mu byuma by'ubuhinga bwa none cyangwa bati ibintu bitandukanye bifatiye ku kwizera kwawe cyangwa bati ntitwokoresha telefone kubera yuko ari ibintu tutazi neza iyo biva kubera yuko ubuhinga nyene bwagiye buratera imbere mugabo abantu mu kwizera sinzi ko abantu mu kwizera batagiye baratera imbere mwe bw'ibyo mu siguri iyi
twebwe mu kwemera kwacu nta kuvuga ngo ibintu by'ubuhinga bw'ubu biradusubiza inyuma bizana ibintu bitajyanye n'ukwemera kwacu
nuko ubwamire tumenye ko ababaye imbere yacu abadamu n'abandi bahe imyaka ishika igihumbi amajana icyenda n'amajana ngahe twebwe tugezeho imyaka ijana mirongo itandatu mirongo ingahe umuntu aba yaranze wasanga asigaye agenda yandaza hariho rero mu bijyanye n'ukwemera ntawe nshira urubanza mu kwemera kwiwe ariko rero Imana yatubwira n'intumwa zaje yuko mu minsi ya nyuma hazoba icyo nokwita amadini menshi utukwita ibyaduka mushaka no kuvuga ibintu hasi kuko urabwira abantu ngo ntimurye ibintu byimbugwa bivuye mu kuzimu nyumba tibi jumu nibiki nibiki kandi ibintu twaho ni Imana ibyo ni ibintu bikubitwegereza ku minsi ya nyuma tutazi iminsi isigaye kwimanishwa ko ari nibindi bihumbi mirongo ibiri
mugabo aho yoba yitwa amadini y'ibyaduka canke yoba ari bya bindi
ni kwemera ni ugufata bwe twukwemera bamwe bagashaka kuzana ibintu bishasha mugabo ataho babikura mu byo Imana yavuze kuko bagiye ngo bari gusoma cyangwa babikura hari abantu tumaze kuvugana ngo ubyuti ubikura hehe akabibura uretse igitangaro cabaye ca Bikira Mariya nta muntu avuga ngo aremera aheze aryame abyuka ajya gusa senga atajya kurondera imureshaho ngo Imana iraza gushaka kumumanurira ibishaka kumuhesha urumva ko hari byinshi tweza kubangikanya uko kwemera mugabe Imana ikatubwira iki iruhande y'ukwemera mukore kandi mubiri icuya kugira ngo bange kubira icuya ariko rero bamwe n'abandi kitobahora uko kwemera kwa ubishoboye gusa basiguye kugira ngo bashobore kubona
igizumi jewe icyaho na cya Yehova twemera gusa ibintu byanditswe biri muri Bibiliya setu la Bible fait autorité kuri twe
Ariko biragoye kumenya byose kumenya ico gitabo kibari kinini.
Yego. Nico bituma tubandanya twiga Biblia kumunsi tudahoreza.
Ego, reka tubashimire muganga Karayubahisha nibutse ko muri numwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuvuzi.
Murakoze cyane.
Namwebwe Patiri Libwakagabo turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire. Twibutse ko namwebwe mwigisha muri kaminuza y'u Burundi mukaba n'umushakashatsi mu gisata ca filosofi.
Ndakengurukiye gose.
Dushimire kandi na Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutsa ko ari umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi akaba ari no mu gisata c'indero. Nibutse abari baduteza amatwi ko mwariko murumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye n'ikibanza c'ukwemera Imana mu gisata c'ubuvuzi. Aho twariko turavuga kubijanye n'ukunywana k'ubumenyi bwo mu gisata c'ubuvuzi hamwe no kwemera Imana. Diane Ndonse narinda kiremesheje ndabakengurukiye.
Diane Ndonse nawe tugukengurukire kandi twongere dukengurukire n'abanyamakuru bandi bari bagutanguriye mu biganiro bitandukanye. Mwakoze nshuti bakunzi. Yakoze engineer Joe yegeranije amajwi hamwe na Innocent Kimenyi bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Diane Nahazoe nanje nari kuri mikro. Tuzongere ejo nkaho twahereye.